It delivers us and rescues us from our five senses that we were put in the beginning. And that fifth sense down here, the five senses.
Twahawe inkebuzo zitanu kugira ngo tubeho hano ku isi. Hanyuma umuntu acyaragwa biciye muri izo nkebuzo zitanu z'umubiri. Rero ni murabe izi mpano twazihawe kugira ngo dushobore gukorana gukorana n'ibiri ku isi, kandi izo nazo ni kumva, kubona, gukora ko n'ibindi. Ariko aho si ho mwategerezwa kurongoregwa. Nk'akarorero mvuze nti ndanse kuraba kure, ngaca mfunga amaso nkavuga nti sinshobora kuhara kuraba kure. Muri icyo gihe amaso nacyo yosubira kumarira, kumbure ko nocamba n'impumyi. Gufate nk'umuhungu wanje aba ari nka hariya, ngaca namubwira nti umviriza ni ufunga amaso kuko ntushobora kubona. Sindamwemerera kugira icyaraba, ngaca agacambwira ati papa wanje yambwiye yuko ntashobora kubona, ko nakeneye kwirwandagira icyo ndaba. Murazi cyo vamwo twoca tugira urungano rw'abantu b'impumyi udakoresheje izi nkebuzo za uko ari zitanu zica zipfa. Nubu gishobora kuzikoresha nyene. Ni navyo ishengero ryakoze kubijanye n'intebu zigira gatandatu ariyo kwizera. Murabona? Ukwizera kuri hehe? Ukwizera mu bitangaza kuri hehe? Ibitangaza n'Imana kugira ngo dushobore gukorana n'Imana. None twarashibuye iyo nkebuzo muri kahise, none urupfu ruca rurinjira muri rusangi. Ntitukizi ngene twotuma ukwizera gutangura gukora. Kwizera kwa tana kimwe iyo abantu bavuze ngo Imana irekize ingwara, ivyo biri hehe? None nimba yarigeze gukiza ingwara n'uyu munsi iracyazikiza, nimba yarigeze kuba umukiza n'ubu iracyari umukiza, nimba yarigeze kuba Imana n'ubu iracyari Imana. Murabona mu butumwa buriko buravugwa abantu babwirizwa kwerekwa ko badagira ukwizera kugira ngo bashobore gukoresha iyo mpano igira iyo nkebuzo igira gatandatu ariyo kwizera. Muri iyi myaka iheze umuntu araja ku muganga bakamubwira ngo ndafite ikintu kitagenda neza, byashoboka ko abari umuganga w'imvuga kuri akigora maze akakubaga agakora ibintu byose bishoboka kugira ngo ashobore kugufasha. Ariko haragera igihe aho biba ngombwa ko avuga kandi akemera ati nimba ushobora kujya ku wundi muganga, ku muganga binonosoye, urashobora kubikora, ubusinyishoboye kugufasha hamaze kurengerana. Ariko muri icyo gihe rero nico gihe haba hageze yuko utangura gukoresha inkwebu zigira gatandatu, kiba ari icyo gihe cyo guhamagara Imana maze umuntu akishimikiza kumwemu n'ukwizera Imana yashyize muri mwebwe. Ariko twarigishije abantu igihe kirekire kutabikora ku buryo tubabwira ko bigoye kubikora. Mwenatabozi yahora ambwira ati sindigera ntahura neza ibintu muvuga ko atari ukuri n'ingene bikugora iyo uri kuravuga ubutumwa, ubushobozi bw'Imana bukamanuka kikaba ikintu cy'ukuri hagati mu bantu. Abenshi bicaye hano baribaza bati hamwe yokora ibi n'ibi kumbure ko byomfasha. Bendata, inkebuzo ya gatandatu niyituma umuntu atahura kandi agashobora kubishyira mu ngiro ibyo yigishwa, agashobora kubyibonera biciye kuri mwemu. Yera niho Kristo yatanze isezerano, kandi twaragerageje ibi n'ibi, turagerageza ahantu hariya gushikaho tutabaye tugishobora kubandanya. Ariko turazi yuko Imana yasezeranye gukora ibintu by'indengakamere muri ino minsi. Ukwizera nyakuri kandi kuzima kuzokwemera vyose, kandi amadayimoni yose y'ikuzimu ntazoshobora kutubuza kuduhagarika. Ariko turagutsitara ko ntitugukoresha bihagije. Twarishimikije cyane izi nkebuzo zitanu, kandi abagice 95% abantu niko babikora. Aho kwishimikiza kuri irya nkebuzo igira gatandatu, abantu baravuga ngo birakwiye ko umuntu yimbira imva kandi agategura hazohambwa. Hariho umugore yari yaje ngo hano ngo tuganire, ubu sindamubona muri kano kanya. Izina ry'umugabo wiwe ni Dodge, niryo zina ry'umugabo wiwe. Yari yaje hano n'umugore wiwe, uwo mugore yari yagize yari arose hanyu ari ndote yari ya inzozi arambira ati mwetabara na munarose umugwanizi aza kugitana cyanje yari karakora utugenegene maze akavuga ati ngubure ngo ndagufashe umugwanizi hari kintu cyanshikiye ncanda simba mva kugitana ndavuga nti wa mugwanizi va hano mu izina rya Yesu Kristo mwenye cyarahunga va mu nzu atarambira ati sintahuri icyo ivyo bisigura mwe muyere yari ngaho acampa insobanuro yizo nzozi ziwe ako kanya munyuma yivyo umugabo wiwe yaciye agwara ivumuka y'imirindi y'amaraso yari umuntu akuze umugabo ubona yuko atekanye yaciye uwo mugabo yaciye aciki intege aca urupfuruca ruramushika ko ariko Imana yo ntiyari bwaheze gukorana n'uwo mugabo maze uwo mugore acarahaguruka aravuga n'ukwizera ngo sinemeye ibi bintu ndasavye ko umugabo wanjye agaruka kuba muzima mu izina rya Yesu Kristo kandi uwo mugabo yaciye akira kubera iki kubera ko inkebu zigira gatandatu yacihagarara yacihaguruka igihe byari bimeze nabi cyari icyo gihe murabona Imana yari yamuhaye izo nzozi naho atari bwaronke insobanuro zazo ariko igihe yahagarara igihe insobanuro yashika ibintu byace bigende neza uwo mugabo yaciye atangura gushima Imana murabona ubuntu Imana niyo kwizigwa ku buryo irinda abantu bayo kandi ikabasaba gusubira ku murongo yabatwari twari byukuri abimwe mu bihagije kugira ngo dushobore gukoresha iyo nkebu zigereke atandatu hari ibintu byinshi byoba hari ibintu biduci iruhande yabisengero ryari ritunganije neza mwe mu w'Imana agakora impano zigakora twobona abana niya n'abasafira barambaraye hasi bapfuye rero nuko byomera mu ishengero ariko dufatanye cyane n'isi biciye mu nkebuzo zacu murabona ntibabona umugwanizi arinjira muri izo nkebuzo warabishyigisho ntushobore kwizera kuko muraba ibintu gushikaho muba mutagishobora kubibona umuntu umwe yarambwiye umunsi umwe ngo ntera uruhumyi ngo nimba wizera yuko hari ugukira indwara nk'uko Pawulo yabyizera nzanamwishura sinshobora kubikora kuko usanga uri impumyi cyane mwishura ntiso wa mugwanizi yaramaze kuguhumisha kuva kera uri mpumyi kuko bibiri ivuga ngo abantu bameze nkawe baba ari mpumyi murabona ubutumwa bwiza butwikiriwe kuri abo badashobora kubona murabona ntibafashe intumbero Imana yatanze ukwizera murabona zijya nkebuzo zitanu zizokwa amazina nigwa ariko biciye kuri ya gatandatu ukwizera ibintu byinshi birashobora gushika byarashitse mu gikorane kimwe umugore umwe yaraje ahavuga ubutumwa yaragwaye ibihute mu mushishito yaguma ava amaraso atatangura kuvuga yarazi yuko ntacyo noshobora ariko acarabwirwa wari we niyavuye kwihereza acabwirwa ngo ukundi ko waragize urakize yaciye ataha iwe hariho rero uwundi umugore umwe w'umubanyi wiwe yaragwaye umwingo yari hanyuma nawe hari hageze kwaza ngo asengegwe nawe acabwirwa wari we arabwirwa niyavuye n'ibyari byamuzanye byose n'ibindi n'ibindi amarambwira bati kuri ko ragize urakize abo bagore babiri baca barataha bose hamwe muhira ariko nta na kimwe bigeze bumva nta na kimwe kigeze gihinduka nta kimwe cyahindutse ariko ibyo ntaho byari bihuriye ibyo nta na kimwe ibyo mwumva nimujye kure y'ibyo mwiyumvamwo ntimushobora kwishimira ibyo mwiyumvamwo kuko ikintu kimenyamenya yuko n'ibintu mudashobora kumva mudashobora kwiyumvamwo n'ukwizera nta kindi n'iyindi nkebuzo ubu rero nimuraba ibyace biba haheze indwi zibiri umugore yaragwaye umushishito yacyagerageza kujya yahatswe gupfa acavuga ati hari ikintu kidasanzwe hano ariko ntiyashobora kugitahura acaravuga ati ujya mugabo ntiyaranze ariko yambwiye uwo ndi we yabigeranije n'ivyo muri bibiliya ariko siko byari bimeze hanyuma acaravuga ati sinzi ndazi kujya mugabo atize ati ntanzi atariko yambwiye ibyanjye byose ujya mugabo yambwiye ngo uku niko warahagize nimba ari umukozi w'Imana nimba ari umukozi w'Imana ntiyari gushobora kumbwira bijya bintu byose atari mwemu yarabimutumiye ariko avugira muri we ari nawe yamubwiye ko nakize umugabo we n'umukristo n'abana we n'abana biwe nabo n'abakristo atagendera ku uyo mugore w'umubanyi wiwe aramubaza ati mbega wewe wumva hari ikintu cyahindutse. Umugore aramubwira ati oya, nta na kimwe cyahindutse. Ariko bose uko ari babiri bari bahisemo kwemera ibyo bintu nkaho byavuye ku Mana. Umuswa mu gitondo cy'abana bari bamaze kujya ku ishure, na bari karozi vyombo, bose bari ko barozi vyombo. Urya mugore ntiyaragishoye kujya kuko mushishito wiwe wari wuzemwo ibikomere kandi vyagenda bibi bibi cyane. Mugihe ari karozi ivyombo amasahani ata yumva ikintu kimeze nk'imbeho kimuteye, atari badati mbega none ibi nibiki. Yiyumvise ukuntu ataramenyereye, acabandanya yoza amasahani, hanyuma yumva arashonje cyane mu nyuma. Hanyuma atagenda ku meza, abana bari basigaje ibintu ku meza, acatangura gufata ibyo basigaje, arafungura, arajya imikate n'ibindi n'ibindi. Mu bisanzwe yaradahwa mu minota mike yahejeje kurya ikintu, ariko yarariye kandi byari bimeze neza. Acari badati ho isukunda livyiza, hanyuma cararuka gatoya, caraba aratangura arasubira kurya kandi yumva bisubiye kumutemba neza, arateka magi, hanyuma yarafunguye atacyo yinona, acabandanya yoza ivyombo, hanyuma yiyumva amerewe neza, acaduza ibiganza ashimira Imana, acarirukanga mu ibarabara kurondera wa wundi mugore, uwundi mushiki wacu, ivyamushikiye. Ashitse kuwo mushiki wacu nawe asanga nawe arashimira umwami, yaguma yirukanga mu nzu avuga ati ibyanshikiye sinkibona ingwara nari ngwaye, byose byamaze kugenda. Uko ari babiri bose bari bamerewe neza, bakize icyarimwe. Byari biki? Bari bahagaze ku nkebu zigira gatandatu, bari bahagaze ku ijambo ry'Imana. Inyishu ntiyari oya, ariko yari ego. Hanyuma heza amezi abiri baraje kundaba, barambarira ingene bakize. None ivyo vyari biki? Yari nke buzigira gatandatu, ubushobozi icabazaniye kubohoka, atari kubera ko nasenze, ariko ni kubera ko bize ico nico cyabikoze. Hanyuma hari mwishengero rya Kendall Tabernacle muri Indianapolis, hari hari muhungu yaragwaye ingwara ya polio ubukangwe. Hanyuma inyuma yaho umukobwa ujye umukobwa Redigo akize, bari bafise umukobwa umwe hariya yaba hariya inkebuzo ziwe zitanu zari zigikora, byari bavyaye ngombwa yuko bamubohera mu kazu k'ibiti, nta numwe yarashoboye kumufata batamuboshe. Rero umuvugabutumwa umwe akomeye cyane, uwo mukobwa yari afise ikintu, uwo mukobwa yari agwaye ibintu mu mutwe, hanyuma acaba nk'umusazi. Bamaze kumusengera, umuntu umwe arambarira ati hariho umuntu ari mu kazu bamugarariyemo, ati n'umukobwa w'umuvugabutumwa yitwa Rodrigue. Ndamubaza nti ninde? Nawe arambariye ati umugore wiwe n'umukobwa we bicaye hariya, ayi hari mu kazu, ati nagiye kubaraba. Ati kandi niho bari bicaye ku ntebe zimwe nka zimwe bahora bari bicara ko mu ishuri ryo kwiyinga, niho bari bicaye. Uwo mukobwa aguma kwega imishatsi yiwe, akaguma avuga ngo nikere, ngo ni nikere, ngo amafaranga n'amafaranga, ngo amafaranga umuntu yungutse ngo nayo umuntu ahomba, n'ibintu nk'ivyo aguma avugira imbere y'abantu, aguma kwega imishatsi yiwe. Ndavuga nti mupfasoni Redige, nuri mupfasoni wa Redige. Nani ndamubwira nti ego, na acarambare ati ndanezerewe kubona duhe nawe mwe ndatabara namu. Ndamubwira nti umugabo wawe ndamukunda cyane. Ndamubwira nti umugabo wawe n'umuntu akomeye cyane, sigene na mana mwufite ariko aravuga ubutumwa ku radio. Arambarira ati nagiye ahantu hose n'umukobwa wanje, ati mushiki we mwene wabo yaramaze gupfa yishwe n'ingwara nyene, ati none raba n'uyu mwana nawe nyene yanduye iyo ngwara nyene, kandi singizije twokora. Acarambarira ati nkiri muto, ndamubwira nti nkiri muto nahora numva umugabo wawe. Acarangisha ati ego n'umukobwa wiwe. Hari ikintu cyaciye kimfata cyane, niyumvira nti se yarapfuye, baramuhambye. Ubwo nyine rero inkebuzi igira gatandatu ikitangura gukora muri jewe, ndavuga nti Satani ntuzure kumugumya, soka uve muri we mu izina rya Yesu Kristo, soka uve muri we. Ujyo mama acarabaza ngo none nkora iki? Ndavuga nti yakize mutahane muhira. Hanyuma carongera avuga ati numva soye kuvuga ngo nikere ni nikere, ngo amafaranga n'amafaranga, atangura gukora nk'uko yatanguye mbere, atamutana muhira. Buke yari yakize, ubu n'umugore yubatse afise abana. Ibyo byari biki? kwari guhagarara ku vyavuzwe niyo nkebuzi gira gatandatu musha ikindi kishinga ntahe ibyo nkebuzi gira gatandatu ikora haraheze imisi nari kumwe namwe data G Ashbrown ari kwibarabara Victor Little Rock Arkansas yari umwe ni mu bintu bigoye nashoboye kubona mu buzima bwanje mwe data Brown yari kumwe nanje mu murongo w'abasengerwa hanyuma ku iherezo aravuga ati mwe data Branham hano munsi y'ino nzu hariho umuntu agwaye ibintu tarigeze ubona ataravuga ati umugore yajanywe hariya muri Mississippi ati amazi imyaka 200 ari mu ahantu abasaze bavurirwa ambira ibyo bintu byose arambara ati ubureho raba ati nagiye ati uwo mugore n'umugore munini ati ntiyambara n'impuzu ati kuko n'umusazi amazi imyaka 2 adahaguruka ati ahantu hose aravirana amaraso mu ntoke mu maboko canabwira uwo muntu ni agwaye iki arambarira ati yarataye ubwenge bwe natabara namu ati gihe umwana we yavuka yarababaye cyane hari ikintu cyatumye ababara mu mutima wiwe mu mutwe wiwe mu nyuma cyaje mu ahantu abasazi bavurirwa kubera ko yababaye mu mutima namubwira nti kubera ikintu naguma va maraso nkuko oye arambira ati yagize ingorane nyinshi bisaba yuko umuntu aguma ababaye muri hafi bisaba abagabo bane kugira ngo bashobore kumufata kuko ni kiyo cy'imodoka yarakimenye ahantu bari bamujyanye ku birometero 144 ni abantu ati abantu bane bonye ntibashobora kumufata ngo bamushobore ati nico gituma ibiganza byo biguma biko biravirana maraso ncanababaza nti none sishobora kujya kumuraba uwo mugore barambare bati ntujeyo cyakwica ncanavuga nti mana yanje wewe uraza kubyitwararika byose ncanagenda yararyamye mu muryango ncanamubwira nti mushikanje umerewe gute cyari ikintu cyiza ukuboko kwiwe yankubiti ingumu imwe byari kuba biheze acaravuga ati barambwira bati niwiyubare kuko mu mukanya gato arashobora gukorera ikintu kitari cyiza acara ari inyuganza acasimbira ku rundi ruhande hanyuma acansimbira ko ku mugongo numva ariko arasemerera nk'inzoka yapima nk'ibiro 185 hanyuma acara haguruka yegamira igihome acakubita umutwe ku gihome amaraso atangura guseseka acara aravuna intebe acasimbira acagiterera ku mugabo wiwe ncanavuga nti sindigera mbona ibintu bimeze nk'ibi mu buzima bwanje ncanavuga nti uyu ni wa mugwanizi hanyuma acaravuga ati wirambura namu nta na kimwe we duhuriye ko nije namuzanye hano hanyuma umugabo wiwe acarandaba acaravuga ati ntazi uwo ari we ntakuzi ncanamubwira nti si we n'umugwanizi ariko avugira muri we ncanavuga nti satani uranzi kandi urazi yuko muri jewe atabushobozi ndagufise kandi ntariko umwami wanje yarakunesheje i Golgota biciye rero mu mpano y'Imana yemeje ko ari ukuri yemejwe n'umumarayika nahawe n'umumarayika yambwiye ati niwa bimvuga kuri niwasenga abantu ukabazana bakemera ibyo uvuze ko ari ukuri cyaravuga nti so kumuvemo mu izina rya Yesu Kristo nta kimwe cyahindutse umugabo wiwe acaranyegera hondi amfata ku bitugu arambwira ati mwenda zabura namu nkora iki ndamusubize mu nzu y'abasazi ntego bikora ariko nta kimwe cyari kigeze kivamo cyanavuga nti ati nsibyo wiyumvira cyanamubwira nti niyumvira yuko burya yamaze gukira ntiyakize nibyo byo ukeneye aravuga ati ndizera yuko akize rero ndiko ndataha ntibihasuye kubaho ingorane n'imwe mbukeye mu gatondo basubira kumutwara aho abasazi bavurirwa haheze iminsi 2 yaciye asohoka ahantu bavuriye abasazi yakize ameze neza haheze iminsi nari nagiye i Johannesburg ahantu habereye ikanguro Johannesburg muri Arkansas hariho ishengero ry'ababatiste niho rero natanguriye kuvuga ubutumwa hari umuntu rero yanyakuye ncanamubwira ncanavuga nti ntaribaza nti mbega nindega yemwe ntiyashoboye kwigumya yarambwiye ati uranyibuka chanda mwishura nti sindakubona acharavuga ati ndi wa mugore yajano hari ati kandi yaheza meza 6 mugabo yari yafashe wa mugabo yafashe ingingo yo kuja kuvuga ubutumwa ivyo byari biki nugufata nukwihambira ku mpande ku nkebuzigira 6 ukwizera kwa bivuze bice bimuko nyene murabona imana yashobora gukora ibintu nkivyo nimba imana ishobora kubikorera umuntu nkuwe nawe yashobora gukorera naje birashobora kubinkorera twese yashobora kubigudukorera murabona inkebuzigira 6 yari kirakora niyo yagenzura yari hagaze nza kandi niyo yagenzura ibintu byose nushobora kubaha ibishinga ntawe byinshi murashobora kuvyandika George Carter Milton Indiana murashobora kuvyandika yindi ntahe kuriwe yari umugore ari mwishengero rimwe ritizera yuko ari gukira ingwara kuva ku mana yari yarize ibyo kuvuza piano mu gihe yari kariga piano mu inanga umwigisha wiwe yari umugabo akuze yaramufashe ku nguvu akiri muto hama atagwara ingwara y'igitunu atagwara n'ingwara z'abagore bica birinjira no mu maha yiwe yarasiga apima ibiro 16 icyo gihe murashobora kuvyandika mukeneye iyo shobora kuzobishura ivyo ndababwiye ko hari vyukuri sinari nzi kuwe mukobwa sinari nzi aho ndi sinari nzi hariho aho Milltown ncandinjira mu nzu mbwira uwo mama ndamubwira nti ngira ndyame kare ngira nsenge negera imana acarambarira ati birigenda usenge ati genda uruhuke ncangenda mu cumba ndasenga cyane mwaya muremure haiza kanya rero murabizi ko uwo mama yari mu mama ashaje wahariya mu mitumba akazi akora kwari ukumesa impuzu hanyuma kaca azanika ku ntebe hanyuma kaca zigorora ivyo byose murabizi hanyuma rero intebe zose zari zuzuye impuzu yari yamesuye nca ndibwira nti ino ntebe ntindabona intebe iri kiraza ingana iza hondi ndavye mbona numuco udasanga uri kuraza hondi wari gushobora kumbwira yuko ndiko ndaca mu bugaragwa iyo mukigena ubona nca numva intama iri kiranaga nca ndavuga nti ese ngene bibabaje kubona iyo ntama iri kiranaga ibohe wahantu nca ndegera buke nca ndabaza nti none intama numva iri kiranaga iri hehe nca ndavuga nti mbega ikintu kibabaje uko naguma negera nca ninjira mu biti numva intama iri kiravuga ngo Milton cyandava mu yuko kwerekwa ariko nde ibyo ndeko cyandava mu kwerekwa ndaravuga nti Milton ni hehe niyumviriye yuko hari intama yabohewe ahantu runaka ahantu cyandabaza mwishengero ku mugoroba kwa 3 ndavuga nti muri ahantu yitwa Milton nimba hari umuntu ahazi kuyinga ndabaza nti hari ahantu muzi yitwa Milton George White benshi muri mwebwe muramuzi atarambwira ati mwetabira na ati Milton ni hariya mu bumanuko ku birometero 56 ni ku kamanuko kameze gutya ati ndazi ahariho nca ndamubaza nti urashobora kuzonjana nayo arambwira ati yego no kujyanayo duca dufata turavuga ko tuzojyana kwa 6 kurikira dushyize rero Milton hari nk'akantu k'agasoko ahantu baza bakagurisha ivyamwa n'ibindi cyaninjira ku muntu umwe yari afise igisandugu cyakozwe mu mbaho nca namubwira nti urashobora kumpa kiya gisandugu wakoze mu mbaho acarambaza ati mbega none ushaka kugikoza iki namubwira nti ndi umuvuga butumwa nashaka kucicara ko gusa kugira ngo nshobore kubwira ubutumwa abantu hano nuko mbona ari benshi babikeneye nca ndagenda mfata icyo gisandugu acaravuga ati ntukijyane nta ngorane genda hanyuma rero umwe data right araza arambara ati umva ukeneye muri kano kanya ndashobora kujyana hariya mu misozi cyo turagenda duca ahantu hari ishengero rinini cyane isizi baragera ndabaza nti iri shengero ni arambwira ati ni ishengero ry'ababatiste umuvuga butumwa yaragiye ati abantu turashwiragira ntihabikorane bikihabera nca ndegera iyo nyubakwa hanyuma hari ikintu cyake kimbarira ngo niwinjire muri rya rusengero aravuga ntibakora ntibakiyakorera ati oya ni data wa twese ni hari ngora none kuri no rusengero kwanzanye hano kwamagaye ngonze hano ni ho bari hano ati hari ntine ho bari hano hari ibiti hamwe numvise intamiri kiranaga nja ndamubwira nti nyugurura umujyango ndagukoze ko warucuga yari ko hacu umuntu akiyaza mu ikere ry'inzunda mwaza nti umerewe gute arambarira ati meze neza arambaza ati ushaka kwinjira muri ino nyubakwa ndamubwira nti arambira ati yego ndafite urufunguzo turashobora kwinjira ndavye iruhande yanje ndabaza nti mbega none iyi nzu ubu ni yande arambarira ati yegukira iyi gisagara ndamubaza nti ndumva umuntu ashobora kugira ibikorane arambarira ati genda ubaze ndavumubwira nti narakoze muri leta nti ndazi yuko baza kuma uruhusha rwo kuhavugira ubutumwa bacha barambarira bati ati kora ku buryo byose biguma biri mu bimeze neza ati nico kintu bimeze neza nta kindi cyo tugusaba kuriha hamacha ntegura ibikorane ndabitangaza hose ndigisha ubutumwa nti Yesu Kristo yarageje nikore no muzi koza ko mibe bidashira hanyuma rero mwenda ta hall na mwenda ta right bari banditse baravuga ngo nimuze nimwumvirize umugabo yitwa Billy Sunday nenagize ikorane rito y'aba rimwe mu mushinga ta right n'abakobwa babiri n'abahungu n'umuhungu wiwe hari nk'abantu n'abandi bantu bose naba ari nk'abantu 500 bicayeho ariko nagivuze ubutumwa cyane uko nshoboye ku munsi kurikira naho nagize igikorane nk'ico nyene ku munsi rero ukurikira ku mugoroba mugihe nagira nje kuvuga ubutumwa kugira ngo ntange nibitabo by'indirimbo nari nakoze cyane kugira ngo icyo gikorane nari na hanaguye intebe zose ndazikura ku mukungugu nibaza yuko abantu bazakuza kuvuga ubutumwa uwo munsi wa gatatu nta numwe yaje mu data right yari yagarutse nabandi bantu bane ubwo nyene ubundi muntu aje yinjiye ndavye mbona umuntu aje mwenda ta right aravuga ati atuye umuntu aje niyo njyaje ya mbere ibaho muri kino gihugu niwe muntu wa mbere yanka imana mu gihugu cyose yarafite inyori rihatanye kandi mishatsi yo yarekera hose acha aravuga ati umugabo witwa Billy Sunday ari he ncandegera ndabaza nti witwa nde asarisho ati ngo nitwa Billy Hall canavuga nti nitwa mwenda ta brana arambwira ati niwe wita Billy Sunday ndavuga nti oya bihenze sindi Billy Sunday ndavuga nti nushaka kuza ahimbere acaravuga ngo nicaraho nshaka mpamahoro ndavuga nti urisanze akiri gitabo cy'indirimbo acarambwira ngo sinshaka kuririmba musico canzanye canavuga nti kumbure natwe sico cyatuzenye ariko kumbure turaza kuririmba canavuga nti canavuga nti kandi utangura mugihe ariko ndavuga ubutumwa yaguma yegereza yaguma yinyiganyiza mu ntebe duhamagaye abantu kugicaniro yabaye umuntu wa mbere yashikaniye ubugingo imana mu nyuma yaba umwungere w'iryo shengero hanyuma bacha bambwira umukobwa umwe yari yagumye hajya yagumye mu gitanda amazi imyaka myinshi ari mu gitanda imyaka 9 n'amezi 8 umupastori w'iryo dini yari yavuze ko atabindi atabitangaza zose kubaho kandi ko umuntu wese azoja mu bikorane hariya ubwo nyine bazoca yirukanwa se yari umudiakoni mu iryo shengero nico gituma inshuti ziwe zitashobora kuza ari umuntu yari yamuhaye agatabo kanje kitwa ngo Yesu Kristo yarareje niko runo munsi ngo zokomeye bidashira hanyuma umukobwa wa Nel narasengeye umukobwa yaragwaye igituntu narasengeye umukobwa cyarakirwo nyene kandi uwo mugoroba yaciye agaruka mu gikorane hanyuma George Carter yari yumvise ibyo byose yari kararira yibaza ati ese nanjye ibyo byonshikako ncandinjira ntiyaragishobora no gucira mate akanwa kari karazivye nibindi acaraza bukebuke aravuga ati ngo narasomye ka gatabo Yesu Kristo yarageje niko rero n'umunsi ngo tokwamye birashira acaravuga ati ndizera yuko aza kunkiza cyanavuga nti sishaka kugira ibyo nonona mu ishengero ariko none so na nyoko bari hehe sinabonaho amoso ziwe ava ariko yaguma arira yari mwi yari uwo mu ishengero rimwe rizwi cyane ariko ntiyerekwa ibintu byose by'indenga kamere ibintu bidasanzwe ntiyabyerekwa ntiyashaka kumva ivyamwe muyera yari umufarisayo yigendera aliko sinashaka kugira ikintu nkorera hariya ncaravuga nti ngenda gusengere acaravuga ati ugira nkorera nk'ivyo wakoreye wa mukobwa nal ncaravuga nti sinzi hajya nari naronse ukwerekwa nti burya nkora ivyo imana inyeretse Nchanda senga na chahi ndutse Hanyuma ige ikanguro jahera Na hari habone sabanu mirongu Mitanga tunika mirongu dhubi Baba tijwe Acharabuka ati ngo Ngo naki Ngo nize na ya nchanda kubatizwa Hari ya muliki ya kari ya kuzi kuhururu Musu umu batizo ushitse Nchanda genda Hari umuvuga butumwa yari yangwanije cyane kuvyerekeye umubatizo n'ibindi nk'ibyo yari yakoreje igikorane mu ihema kandi yari yigishije agwanije umubatizo kandi abantu mu ishengero ryo bose bari bumvise iby'umubatizo bari baje bambaye uko bari bacha barabatizwa hamwe n'abandi mu gikorwa cy'umubatizo nari mfise ntumbero yo gusangira namwe data right ndavuga nti sinshonje sinshaka gufungura muri kano kanya ngiye gusenga sinza gufungura imbere yo kwigikorane cyo mugoro wagitangura hari ki hari umukobwa ari ku mutima ashaka gusengera ariko rero nari kunkengera y'umusozi ncandagenda mu gashamba ndasenga ndafukama ndasenga ndaramura amaso yanje ku mana maze ncandaceceka maze bica bitangura kumba hari ibintu byacu bitangura kumba abantu hose murazi iyo utanguye gukorera imana ibintu byose bibakikije bica bitangura guhungabana izuba ricarirarenga imishwara rinkubita mu maso ncandavuga nti bu rero sinzi uko ndibugire ncandavuga nti mana yanje ndafukamye era abantu hose sinzi uko nobigora uko nogira ahantu hose barangwanya ncanda haguruka ntangura gusenga hariho agashamba sinzi ngene ibiti biraho ahantu bavyita hariho rero umuco umumarayika w'uhoraho iyi foto mufise hano uno muco wava muri ico gisaka ncanda haguruka ncaravuga nti mwami ushaka ko nkora iki hanyuma ncanumva bavugije inkengeri kugira ngo batumenyeshe ko hageze gufungura hariya mu misozi baracyavuza inkengeri hageze yuko abantu bafungura numvise ibyo ariko nari mwiyerekwa ni murabe imana yishura ku mpande zose ubwo nyene kaka na George kari kashavuye kariho kararira umugore yashaka kubatizwa era yari yasezeraniye imana yuko azoyikorera yari yabuze amahoro ariko nyina umugore w'intore yaciye aja gukinjika acaravuka maravuga ati ngo mana yo mwijuru acarongera ko ngo nukore nugira icyo ukoreye ujya mubeshi mubi arongoye amashengero ya yatumye umukobwa wanje umukobwa wanje yarasanzwe agwaye none ubu yabuze amahoro cyane none ubu arikararira nawe aravuga ngo mana nuhangane n'urya mugabo umuhindura ubusa akugwe ku isi uko biri kose umukobwa wanje nta byizigira gifise ubu rero ariko amwizeza gukira ingwara ujya mubeshi yamwijeje ibintu bita atabifatiye iyo ni yari ntahe yanje ni ntahe yiwe uko biri kose siho narindi hamacha yumva umuntu ashitse acarahaguruka acabona igitutu giciye imbere y'idirisha aho izuba ryari ko rirarenga neza na neza aho nari nasa avye acabona igitutu kiri ku ruhome acaravuga ngo mucari nk'igitutu cy'ishusho ya Yesu n'ubwanwa bwiwe burebure acaravuga ati kuberi kuri kurarira labo uje muri kano kanya muri cyo gihe acarambona ndiko ndaza nikuvuga ko yabonye umuntu aza afise bibiliya mu kuboko igice kimwe cy'umutwe ari buhanza ari karaza yegera umwana wiwe akagwa kiwe acaravuga ngo ngumviriza ngo narose ngo numvise umuvugo ngo numvise bavuga umuvugo w'utumwa aje afise bibiliya mu maboko igice cy'umutwe ari buhanza akibivuga duca tujya mu mirima jewe namwe ndata right aho rero yambonye nje kandi naciye menya yuko Imana yari ifite inzira ihuriramo na bene abo bantu abantu bononeka ariko batabishaka abantu bari mu binyoma ariko batabizi yari akiri munsi ko gusigwa cyandinjira wese yari mu mararo y'inka ariko arakama hanyuma cyandagenda hanyuma uwo mugore nyina yari yaguye igihumura hanyuma Joji yariko arandaba ndamubwira nti mushiki wacu Joji lo umwami Yesu Kristo ukunda aho yarari ku gitanda ntawe arakimenya ibara ry'igitanda igitanda nyene gisa kuko yari yakihambire ko n'intoke ziwe kandi abantu bose bavuga ngo bitangaza byararenganye n'ibindi n'ibindi ariko yari yavuze kugira ngo acike umwana w'Imana yafashe isezerano maze Imana mu buntu bwiwe inyereka impa ukwerekwa cyaravuga nti ubu rero ndamenye ko uri ya ntama yahamagara yanaga ni wewe wari muri bya bintu byose haleluya cyaravuga nti George umwami Yesu kunda ukorera yanyiyeretse ujya mucyo nyene umanitse hariya hejuru wari hejuru ujya mukobwa Nile uri hejuru yawe acharambwira ngo nze mu izina rya Yesu Kristo ndategetse umugwanizi ngo akurekure haguruka utambuke amaguru yo yarameze ntagati bahambirira ko umukubuzo nyina cyaravanga yo bushobora gute ntandishura nti sohoka ni va muri cyo gitandu ngo nyina cyarahaguruka munsi bushobozi bwa mwe muyera arengana hagati y'ibyumba ashima Imana asohoka mu kigo ashima Imana ivyo yarahije kubona inyuma y'iyo myaka yose nyina wacyo tangura gusemerera arasohoka nawe yiruka ababanyi bacha baraza ababanyi bari bazi uko mukobwa yapfuye ariko yari karatambuka neza akora ku biti kumababi y'ibiti se acarabyumva aho yari mu nka atarasoka atayumva indirimbo umukobwa we yari karatamba ari kara yanezerewe cyane hariho isoko yuzi amaraso ava muri Emmanuel umuntu wese yitereyemo akugwa ibyaha byose isuku ntari byiza ntiyarakira uwama ku gitanda yakija ko agiye kuryama kuva icyo gihaheza imyaka 16 muhagarare neza kuri iyo nkebuzo igira gatandatu hari ikintu kiri muri mwe bakibabwira ngo nimba yashoboye gukiza uwundi nanjye arashobora kunkiza haleluya nukuri ni by'ukuri ni murabe ifor wine ujya mutama John Ryan atarujya afise ubwanwa bwinshi oya umwe w'impumyi naragize gikorane hariya muri rya shengero rinini ujya mugabo yari icyaye hariya ari umukatolika bamuzanye havuga ubutumwa igihe rero yegereza naramubwiye nti witwa John Ryan ntaravuga nti uri umukatolika wowe uri umukatolika ntaramubwira ya java ndamubwira nti uri impumyi umaze imyaka 20 uri impumyi aravuga ati ni by'ukuri yagize ingwara ibita lesemi yatumye aba impumyi taravuga nti wamaze ubuzima bwawe bwose wumaze usegereza kugira ngo ushobore kubaho aravuga ati nivyo ati nagendera ku nzira ndiko ndasegereza ndamubwira nti urizera ko Yesu kiseza kugukiza arambwira ati ego taravuga nti mwami Yesu ndanse buno buhumyi nibumuveko imbere yuko mpindukira ndavuga nti uku niko horaho agize urahumutse acarambwira ngo musimbona acaramubwira nti ivyo naho bisabisana nigenda ni witahira unezerewe acarataha umugore umwe rero yaragwaye umwingo acabona John Ryan ashitse kandi yarafise abantu bagenda bamurongora kugira ngo ashike muhira hanyuma ashitse yashitse bariko bamujana bamufata ukuboko acaravuga ngo birakwiye acaravuga ngo birakwiye ko nsubira kujya mu bwa butumwa acaraza aravuga ngo wambwiye ngo narakize ngo ariko sindakira cyaramubwira nti ivyo ntaho bise bisana aravuga ati wambwiye yuko nakize ndanavuga nti ego nawe wambwiye yuko ibaza ko wakize aravuga ati ego ati nimba nakize none ndashobora kubona ncandishura nti nimba Imana yarabinyeretse yuko ushobora kubona ivyo bibwirizwa gushika yarabinyeretse mu kwerekwa yari umukatoliki ivyo nta muntu yari yazabimwigisha ataravuga ati ndabitahura none nkora iki ndamubwira nti cyo bwirizwa gukora nugende mu nzira yose unezerewe ushimira Imana ushima yuko wamaze guhumuka yishimire ko yaguhaye kuhumuka acarambaza ati we witwa nde ndamubwira acampa mukono arambwira ati mwenda tabara namo ati je nk'umukatolika banyigishe kwemera gusaba padiri ati rero naje hano kugira ngo ufashe ati ucumbwira uwo ndiwe n'icyo ndijewe nta muntu n'umwe yoshobora kumenya ibintu atari Imana kandi izera ko ari ukuri acaravuga ngo umwami ashimwe yankijije bukeye ku mugoroba naravuze ubutumwa acarasemerera aravuga ngo umwami ashimwe nakize nukugira wa mchechekeshe vya alaba gora acharafuga ngo umami wa watashime kukoya njijije mwenyuma acharafuga la semele la chane ngo umami wa shime kukoya njijije abantu baramutwenga na cyane cyane abakiri bato mu ibarabara bibaza yuko mugabo yacitse umusazi acaraseme aravuga acarasemerera acarasemerera cyane ngo umbwira nsemerere mvuge ni umwami ashime ko nakize baca baramufata baca bibaza kuwe mugabo abwirizwa gutwagwa ahantu bavuriye abasazi ko yasaze baca bamujyana mu nzu y'abasazi baramubaza arababwira ati ndakomeye nkuko namwe mukomeye ntimugire ingorane ndakomeye kubarusha mbere ariko gusa nizera ko nakize nihambiriye ku nkebuzo yanjye igira gatandatu ukwizera kwanje kandi ntiyashatse kubonesha gusa ya maso ariko yabibonesha yandi maso yaravye imana murabona turaba ibintu tutarabonesha maso y'umubiri nicyo bigwanisha byo ba Kristo ni ukwizera uje ku mana bwiza kwizera ku imana iriho ivyamwa byamwe byo byose ni ibintu bitaboneka ariko munyuma biraheba bikaboneka turaba ibitaboneka mu kwizera hama tukabibona haleluya akagahungu karamujabutsa ibarabara ahantu hamwe hanyuma hari umuntu yabwizwa kumumwa imishatsi hanyuma ahegeje kumumwa igice cy'umutwe acaravuga ngo ngumviriza papa Ryan ngo narabwira ngo sabwe mwana aramubwira ati ngo narumvise yuko wagiye kumva ba bantu bigira beranda hariya aye aramubwira ati yego nivyo nakoze ngo kandi numvise bavuga yuko ngo wamaze gukira acaramubwira ngo yego narakize ngo dushimire umwami akivuga iryo jambo amaso yo acarahumuka akiri ahantu bari kubaramumwera imishatsi atatangura gushima umwami uko yararazitangura gushima umwami nta mwe yashura kumufata ngo amugumize hamwe wari karamumwa nti yaragishobeye kubana ya mumwa ngo aheze byari byaheza cyayiruka mu ibarabara kuko yari yishimikije impa inkebu zigira gatandatu ivyo nje bituma ikintu cyose kicika ukuri inkebu zigira gatandatu izonesha abami biciye mu nkebu zigira gatandatu impome ziyeriko zarasenyutse amen je muravyizera ibihome vyeriko vyarasenyutse ibihome vyeriko vyarasenyutse kubukwizera ikiyaga nticyashoboye gutwara Paulo mu gihe batavyizige bari bagifise yaciyagira ukwere kumareka waraza aramubwira ngo nuhagara rushikame byari bimeze gute bamaze iminsi 14 batabona ikintu na kimwe hose hiraburaniwe hanyuma umuyaga ugahuhuta ariko inkebu zigira gatandatu yacikora hanyuma we acarabona haleluya iyo nkebuzo igira gatandatu ntiyashoboye kugumiza Petero mu ibohero oya n'ubushobozi bw'Imana bwarungitse mu marayika acarabohoka inkebu zigira gatandatu ntiyaretse Pawulo ngo agume na Sila ngo bagume mu ibohero ibohero ryose ryaranyiganze inkebu zigira gatandatu ese icyomi gakora muri mwebwe ni kubwiyo nkebu zigira gatandatu intambwe zashoboye kujya Danieli murabona bari bafise bose inkebu zigira gatandatu umuriro ntiwashobora guturira babagabo batatu kuko bari bafite inkebu zigira gatandatu iyo nkebu zakorera muri bo murabona Lazaro yakuwe mu bapfuye yarazutse ibyo byari biki yari iyo nkebuzo igira gatandatu iyo nkebuzo igira gatandatu ni yatumye Yesu azuka ava mu bapfuye ku munsi ugira gatatu kandi iyo nkebuzo igira gatandatu ni izoha ishengero ukwizera ishengero rikeneye kugira ngo rizamugwe nimwiteho ivizi nkebuzo zitanu zindi ziratubesha nimufatire ku nkebuzo igira gatandatu sinzi niba Charlie Cook ari hano naravuganye nawe ibyerekeye inkebuzo igira gatandatu siwe gusa ahubwo n'umugore wiwe nawe nyene yaracyavuga ngo na jewe ndakeneye kugira iyo nkebuzo igira gatandatu mubwirizo kwizera tubwirizwa kwizera ivyo tutarabona ariko Imana izobitwereka mu nyuma irabitwereka mu nyuma iratwereka inyonga zayo ntavyo kwiregura inkebu zigira gatandatu irakora twunamika imitwe data twese uri mu ijuru inkebuzo igira gatandatu izi ntahe zose zo muri Bibiliya zerekana yu zerekana yuko inkebu zigira gatandatu ikora ndavita ukwizera narabisome mu gitabo cy'abaheburayi gice cya 11 ukwizera nukumenya rwose ivyizigirwa niko kutwereka ibintu tutarabona bitaragaragara niko kubitwereka ubwami bwaraneshejwe minwa y'intare irazibwa baraneshe barakize inkota mbere n'ijuru rirugagwa Aburahamu yari akavantara mu gihugu cy'amahanga abyara umwana afise imyaka 100 inkebu zigira gatandatu isibere rya Sara ryari ryaraguye ntiyaraba kubiboneka ntiyanyereye mu kutizera yagiye akomera ahesha icubahiro Imana kandi amenya yuko Imana yatanze isezerano kandi ko ishobora kurishitsa oh Mana natwe turi abana ba Aburahamu ntacyo dufise twireguza wewe Mana ni igiki kishobora kuvyura inkebu zigira gatandatu muri no shengero watanze ikimenyetso kuri Aburahamu gikomeye byagenze gute ndagusabye kugira ngo wabone kumareka uhoraho ari hano kuri umugoroba kandi ntibashoboye kwitaho ibyo biyumvamwo ntibiteho ibyo babona ariko biteho ijambo ry'Imana n'amasezerano abakristo bose bari hano bashobore gukira abatarakizwa bose bakizwe abatagira mwe muyere bamwahabwe data nabigusaba mu izina rya Yesu Kristo amen amen mega muriteguye kwakira gukira ingwara kwanyu mwebwe mwese murashaka yuko inkebu zanyira gatandatu ikora inkebu zigira gatandatu ni ikintu ukwizera niko kutwereka kutumenyesha ivyizigirwa nico kimenya kivyo tutaragira kubona ukwizera nico kintu cyanesheje ubwami kandi kikazana kugororoka kigakora ibintu ibitangaza bitandukanye inkebu zigira gatandatu nimuyivyure nimuyikoreshe mu buzima bwanyu bw'imwemu kandi muzobona ivyo muzohabwa mwebwe mufite amakarita yo gusengwa nimuze ngaho iburyo bwanje umugwi w'abasenzi abantu batoranijwe nimurabe abayuda bari barindiriye ukuza kwa Mesiya bari barigishijwe ivya Mesiya igihe yaza ntibarananiwe ntibashoboye kumumenya ni ikintu kibabaje cyane ni kimwe mu nkuru zibabaje cyane isi yaremwe nawe kandi ntibamumenye yaje kubiwa kandi bayiwe ntibamwakiriye ni ibintu bibabaje cyane ubu rero nimumumenye barondera Mesiya sivyo bari barindiriye Mesiya igihe yaza yari Imana kandi akaba uvugishwa n'Imana yabwirizwa kugaragaza ikimenyetso cy'uvugishwa n'Imana ko Mose yari yaravuze ngo Imana izohagurutsa uvugishwa n'Imana nkanje rero igihe yishura mu mubiri yakoze ikimenyetso cy'uvugishwa n'Imana ubu bimeze nk'uko byagenze ku Bayuda ubu rero hari Abayuda benshi muri kino gihe bameze nk'uko murabona jewe na Joseph twarabivuze ko mwenda ta Stockholm mwenda ta Petros yabarungikiye bibiliya ibitabo ibihumbi 500 kandi mwenda ta Organ Bright yanyeretse ireres yivuga ngo igicugu isigaje iminota 3 bagiko bavariya muri Iran bava ahantu hose ntibegere bumva izina rya Yesu kuva bakikuzwa n'abaroma ntibari bigere bagaruka mwenda ta Petros yabarungikiye bibiliya hariya urero hari bare babaje hari igihe bashikaye bakavuga ngo mukubere ki mutashye iwanyu mushaka gupfira ngaha bataravuga ngo oya ngo tuje kugira ngo tubone Mesiya ego iyo umusukoni utoshe agatasi kaba kari hafi iyi nyenyeri y'amasonga 6 ya Dawidi inyenyeri ya kera cyane darapo ya kera yo ku isi imaze imyaka 2500 Yerusalemu bafise leta bafise amafaranga yabo bakoresha nihanga Yesu yaravuze ngo umusukoni ngutoshe ugatotara igihe kirakuze igihe basoma bibiliya ntibari nk'abajya abayuda bari hajya i Wall Street baje mu ndege kubera iki baratinya no kuduga mu ndege mwarabibonye mu kinyamakuru Luke ama rero umwigisha wabo w'umusaza acaraza arababwira ngo nimwibuke ko dufite isezerano ryo kwinjira mu gihugu cyacu uvuga icyo n'Imana avuga ngo tuzotaha iwacu turi ku mababa y'inkukuma ubu rero nibiriko biraba haleluya murumva basubiye inyuma bari ku mababa y'inkukuma aho uko niko byariko biragenda bariko barataha mu gihugu cyabo bavuyemo ngabo baragarutse baca bafata bibiliya barasomana cyane cyane isezerano rishasha murazi abayuda basoma bava iburyo bajya ibubamfu baca baravuga ngo nimba uyo Yesu ari Mesiya nimba ariwe mesiya byukuri atezwa kuba ruvugishwa n'Imana nimba aradusaba mu bapfuye nako rikimenyetso cyuvugishwa n'Imana tuja tumwizera amen nibyo gusa nibyukuri mwabanyamahanga mwe nimwinjire vuba igihe kirageze aho Imana izohindukiriza ubuntu bwayo kuba Yuda abanyamahanga bazogumatamba bazi bafise nibatinjira bazo bafise gusa amabombe ruho nyanganda nimwitunganye n'Imana mugihe mugifise amahigwe yo gushobora kwitunganya n'Imana nimubikore muri kano kanya igihe Yesu yaza kuba Yuda yabahaye ikimenyetso cya Mesiya kugira ngo abereke ko ari uvugishwa n'Imana bamwise umupfumu bamwita Belzebuli bamwita wa mugwanizi hari abandi bantu bari barindiriye Mesiya murazi nkuko Bibiliya ivuga isiriko abantu batatu Semu Shamu na Yafeti bose bakomotse ku bahungu ba Noa rero hari abayuda abasamariya n'abanyamahanga abasamariya cyari kivange cy'abayuda n'abanyamahanga nabo nyine bari barindiriye Mesiya yaragiye yicara ku iriba hanyuma umugore umwe acarashika aravuga ati mpamazi atarishura umugore ati twebwe ntaho duhuriye na mwebwe abayuda ntacyo dusana nta na kimwe dusana na mwebwe aramwishura ati iyaba waruzi uri kavugana nawe wewe ubwawe wari kumusaba amazi yo kunywa acarabandanya baraganira aragena ati aramubwira ati genda urondere umugabo wawe umuzane aramubwira ati nta mugabo ofise Yesu aramubwira ati uvuze ukuri wigeranye batanu kandi uwo muri kino gihe si umugabo wawe aravuga ati mwami ujya mu mara yarazi byinshi ku mana kurushisha gatatu cy'abavuga butumwa muri Amerika yaravuga ati mwami ndamenye ko uruvugishwa n'Imana twe turabasamariya turazi yuko aho Mesiya azozira azokora ibinyene azokora ibimenyetso azovuga byose urinde ati ndinjewe Yesu uri umuriko muravugana atayiruka mu gisagara aravuga ati nimuze muraba umuntu yambwiye ivyo nakoze byose ubwo niyo bari Mesiya mwabitahuye mbega si Mesiya yakoze ikimenyetso imbere y'abayuda kandi yagikora imbere y'abasamariya atari imbere y'abanyamahanga twebwe abanyamerika abongereza bari dufite ibintu bituzibiye mu maso twakorera ibigirwamana abaroma n'ibindi nibo bonye batahawe ikimenyetso yaravuze ati urunganwe rubigo basambanye kandi rurondera ikimenyetso nta kindi kimenyetso muzoronka atari ikimenyetso cya Yona ikimenyetso kuzuka Yesu yaravuze nkuko byari bimeze mu minsi ya Sodomu nako bizogenda mu kugaruka k'umwana w'umuntu Sodomu yahawe ikihe kimenyetso bahawe kijya kimenyetso nyene umumarayika yahindukiye yari yahindukije umugongo bose bari hano gabiri nibande ngaha badafite amakarata yo gusengerwa mushaka ko Imana ibakiza ho bahari amakarata yo gusengerwa nimba bariho nimuze ngaha mu murongo w'abasengerwa niba atari uko bimeze turaza kubashikira aho muri hamwe mwoshora gutahura ivyo navuze kuno mugoroba kuvyerekeye inkebu zigira gatandatu nimwize n'imitima yanyu yose urero mwazanye utudutambara ngira dusengere musengere kuri ndutambara ndagereza gukora uko nshoboye ariko nimwasanga nabibagiye mu buryo cyanke buriya muzonyandikire ahomba Jeffersonville ndoshanda kabarungikira munyandikire gusa ibyo ntana kimwe bizobatwara akenshi abantu barungika amafaranga make n'ibindi hanyuma tukatubarungikira udutambara twasengeye ko mu isi yose kandi agakoreka ibitangaza n'ibimenyetso byinshi muri kino gihe ndonka ivyo ntari niteze ndonka byinshi biruta ivyo nari niteze nibaza yuko ibice 95 bari hano ndazi yuko bamwe bavanga hije Jeffersonville ariko nta numwe mbona mu murongo w'abasengerwa nimba ariko byari bimeze nari kubasaba kugira nari kubasaba nti nimusohoke kuko ndashobora kubasengera ndi niwanje hano nshaka gusengera abadashobora kuza hano Jeffersonville rero hari umugore ari hano yabana nishoboye gukiza uno mugore nobaye ndi umuntu atatamaze ntashoboye kubimukorera nobaye ndatashomaze ntabikoze noba ntari umuntu mwiza ntashoboye kubimukorera ariko sinshobora kumukiza yaramaze gukira yaba yashoboye kuvyemera gusa Yesu yaramaze kumukiza igihe yapfa igorogota yaramaze kubitegura yarajanjaguwe kubw'ibyaha byacu mu mishagu yiwe niho twaronse gukira indwara abari ku mudutebe twibimuga ejo hari umugore yari mu gatebe k'ibimuga cyarahaguruka arakira mwemwe yari yaramuhamagaye acara haguruka mwebwe muri mu dutebe twibimuga muravuga ngo ibyanze bimeze bigeze kure cyane nimwiyumvire gutya ni inkebu zanyu ya gatandatu yarapfuye nimureke inkebu zo zitanu zindi zipfe ariko ingira gatandatu yo ibe nzima nimusoke muve muri ibyo bintu ndabona uno mugabo w'umwirabure n'umugore mwebwe muri hano nimugira ukwizera mwe ndata nimugira ukwizera mushiki wanje uyu mwana we aracyari mutubwira ngo ashobora gutahura ibyo ari byo ukwizera ariko wewe ni wizera yuko Imana iza gukiza umwana wawe uyu mugore ari hano nindafite ukwizera abari ngaha ku dutebe tw'ibimuga bose nimugira ukwizera kuri aba bantu bose haba hari umuntu ngafise ingorane y'ingwara z'umutima murashobora gupfa mu minsi iri imbere murafise kanseri nimba hari ikintu kidakozwe muraza gupfa aba bantu barashobora kubaho naho bo bari ibimuga ariko mwebwe murashobora gupfa ubukwi na bukwi nimufata Imana muvuge muti ngira nkuresha inkebu zanjye ngira gatandatu ndizera yuko uzakunkiza uyu munsi Imana irajya kubikora muravyizera murizera n'imitima yanyu yose ko ushobora kubikora ubu rero sinshobora gusengera abantu bose umwe ku ruhande rwiwe ndi mukwerekwa sinoshobora kubikora ariko ndaza kubasengera ariko niba Imana ari Imana niba Imana ari Imana irashoboye gukora ibintu byose mbega uburyo buri hejuru umuntu ashobora kwizeramwo n'ubwahe hari umuntu mu Bayuda yavuze ngo ingo urambika ibiganza ku mukobwa wanje aza gucakira ariko wa muromo yavuze ngo nuvuge ijambo rimwe gusa umushumba wanje acakira ibyo nibyo abanyamahanga mu mashengero yo hakurya iyo babonye ikintu kidasanzwe ishengero ryose ricyarifashwa ubwo nyene baca bizera ubwo nyene ariko hano biragoye cyane murabona mwebwe muri aba pantekote aba metodiste ariko nimba iyo mwari mufise mwemu yera muba mwara wa pantekote ariko iyo mwari mufise yongi buzigira gatandatu mukaba mwiteguye yuko igaragara muri cyo gihe tubaza kubibona uno mugore hano uyu mugore ari hano sindamuzi ntituzinanye rero uyu mugore sinari bigenda mubona mu buzima bwanje sindigenda mubona na rimwe nawe aravuze ko atanze sindamuzi none ushobora gute kumenya ivyiwe yaronse yahawe gusikata yo gusengerwa kandi n'abandi bose bari gushobora kuyihabwa kandi we wa mbere aje ngaha imbere mugende ko navugana nawe nimuvyemere ni vyanyu nimba bishobora gukorerwa ku muntu atari bigeraza mu ikoraniro n'umunsi wa rimwe ni icyemezo yuko ari ivyukuri nimurabe hari umuntu umwe yakize imibembe abandi bose baca barizera murabona yarakize murabona yarabikoze rimwe abandi bose baca barizera uko niko nako twaweza gukora murabona ukabibona twizera nimurabe ibiganza byanje aho ngeza kumenya uwo mugore sinari bigenda mubona nimba ruko bimeze sindamuzi twebe turabantu batazi na nyina gatoyi nimba mwemu yera yoshobora kuza akambwira igituma ari hano cyangwa ikintu yakoze cyangwa ikintu ategekanya gukora cyangwa ikintu azi ko ntashobora kumenya coba ari icyemezo yuko Yesu Kristo ari wa wundi nyene yavuganye na wa mugore kwiriba coba ari kimenyamaya kuri ikintu n'urungano rw'abanyamahanga ko Mesiya aba mu nkingi y'umuriro ko yariwe data yaje aba mu mubiri w'inyama ari umwana hanyuma aza ari mwemu yera muri wowe na jewe aza twejejwe n'amaraso kugira abe muri twebwe aba muri twebwe uwunyizera azokora ibikorwa nanjye nkora nuko nuko ndababwire umwana ntashobora kugira icyo akoze akigeneye uretse icyo abonye se akora muravyizera ubure nagenda baze mwe mwicaye mu dutebe mu dukinga tw'ibimuga hamwe noshobora gukiza uno mugore yaba ndabishoboye nari kubikora niyaba nashoboye kubakiza nari kubakiza ariko sinshobora kubakiza ariko nimba uhoraho Imana ambwiye ikintu ku byerekeye uno mugore niyabona ko ari icukuri arazi ko ntamuzi kandi mwese murazi yuko habwirizwa kuba ubushobozi budasanzwe bw'indengakamere kugira ngo ibyo bikoreke muraza kwizera none ko umwana w'Imana ari hano nk'uko isezerano rivuga mwese murashobora kubyizera muraza kwizera yuko ariko isezerano rivuga muraza kwemera gukiza indwara kwanyu muraza kuvyizera n'imitima yanyu yose nimba ikintu kimwe gikoretse ivyo byabwirizwa gutorera inyishu ibindi bibazo byose amen uko n'ukuri nimba woshora kwizera ikintu kimwe kwa rukuri wa mugore we reka mpagarare hano iruhande ya mikro sinzi nimba ndiko ndavuga nijwi riri hasi cyangwa riri hejuru ariko ishengero yemeye yuko riza kwemera gukira ingwara nimba mwe muyera amishuriye aguhishuriye ikintu uzi neza ko je nashobora kumenya ivyo byo cyabibaha ibyibatera intege kandi mukagira kwizera none ego ningira mvugane nawe nkuko umwami wacu yavuganye na wa mugore kwiriba murabona bgaru bwa mbere bahuye uko niko nanze mbwirizwa kubikora eraba urubuntu urafisi mwemwe urafite nubugingo nanje ndu muntu ndafisi mwemwe nubugingo ndazi ukuru mwana w'Imana kuko mwemo arashinga intaye kuri umwana w'Imana niho kwakira yabita bimeze gucyo uba washibuwe uramaze kujya mu bikorane uramaze kubona ibi bintu uramaze kubona abanyavyaha bariko baraza nivyo bakoze bigahishugwa urizera no mutima wawe wose nibiri muri wewe byose Imana irashoboye kumbwira ingorane ufise urata kuvyemera lero nibimuga biri hano ibimuga mwese mwavuze uko bose bavuze ko tutabizera bose barizera uno murongo wose barizera nibabona gusa ibiza kuba nimukorese inkebuzo yangira gatandatu hama mushimire umwami abariko twese twifata nico gituma muri hano mwese kumure ko haiza kanya mwe muyera za kuza kwikoraniro ryose nimwabona ngize intege nke hanyuma uyu muhungu wanza kamfasha araza gucamfata nshire ku ruhande kuko ndazi yuko mbwirizwa guhagarika kuberako hari gihe ntashobora no kumenya iyo ndi nkaba ndi mwiyerekwa Yesu yaravuze ngo muzokora nibibiruta kuko ngiye kwa data ubu rero ndabona ibiriko uko biriko biragenda kuri uno mugore yaje hano aje gusenga kugira ngo hari aragwaye ikintu munsi mukwaha uravyizera ako kantu sinda kabona ariko Imana yo ako kantu ntako mbona ariko Imana yo irakabona ndakubwire ukuboko ugwaye nuko kwiburyo nimba ari ivyo nduzu kiganza cawe uriza no mutima wawe wose inkebuzo ira gatandatu ikirakora ikintu muri mwebwe canke muri mumyi muriko muravuga ngo hariko ngo ibindi biko biraba canke inkebuzo ira gatandatu yatangwe gukora nukwizera Imana nimuhagarare neza yamana uyu mugabo mubona hano imbere yanyu ntazi uyu mugore Yesu Kristo wenyewe niwe amuzi kandi yarasenye kwazo bikora ibyo bisigura yuko uza gukira wa mugore we niwashora kwizera uvuze yuko natomboje lindira gatoyi ahana ibintu byo gutomboza navuze ikindi kintu we nturuwino uvuye Leima nivyo kuri urizera yuko Imana ishora kumbwira uriwe uri umupfasoni white nivyukuri Imana yaza kukiza muri kano kanya nutahi wawe wize n'umutima wawe wose mwese nimwizere nimwizera muri kano kanya nimwizere Imana nimushora kwizera ibintu byose birashoboka ku bantu kubwizera nimashora kwizera hamwe no kubwira yuko wamaze gukira kandi ucicaye ngaho genda byakoretse nushimira Imana hamwe no rambika ibiganza byanze kuri wewe nkakubwira nti Satani yamaze kukuvamo wamaze gukira Satani lekuru umuhungu mu izina rya Yesu nugira ukwizera igihe nakurambika ku ibiganza hama nkavuga nti wangwarawe numuvemwo Satani muvemwo amen Imana iguhezagira nutambuka kugende niwizere hamwe no kugira ibyo byagushikira ivyo byo gufasha cyanke ndakurambika ku ibiganza mbeguraza biriko biragushikira urashobora kwitahira muhira wamaze gukira urizera yuko hamwe no kurambika kwibiganza atana kimwe mvuze ko okira neza cyane mu izina rya Yesu nugende ufise kwizera we bimeze gute ndibaza yuko ndakuzi Satani murekuru umwene data mu izina rya Yesu Kristo genda nushimira Imana n'umutima wawe wose muri wese murizera nimwumve neza ngibi ivyo natahura kubera iki mwe muyera yaje agahishura ibintu byose o akanya gatoyi mbega none si ibintu bikomeye kubona ivyo umwami akora hamwe no barabwe ku ibiganza canke ngasenga biciye mu mpano yo kwerekwa nimurabe turi abanyamerika tuba dukeneye ibintu bidusamaza ngo ni vyamwe muyera ingo wewe sindakuzi twebwe wewe ntituzinanye mbega n'ivyo kuri uranzi ariko jewe sindakuza ariko twese twaturabira Imana iratuzi Imana niyambwiri ikibazo ufise uraza kwizera kuko nduvugishwa nayo n'umutima wawe wose ego urwaye ingwara y'umutima nivyo uriza n'umutima wawe wose urizera yuko uzagukira waje uva kure cyane uje muri nokoraniro waje uva muri Alabama wazanye umugore wawe hano nawe nyine akeneye gukira nti yaronse ikarita yo gusengerwa aragwaye ikintu kwitako yaraguye nutahe muhira ni mutahe muhira mwese ko muri bo iri mwakize ni mugende mwizere oh nimba ushobora kwizera ibintu byose birashoboka urizera kamushiki wanje urizera yuko hamwe no kuramba kwiganza wocukira mu izina rya Yesu Kristo neza cyane ingo nurabe kuberiki uyu mugore nawe nyene yamaze gukira nk'uyu mugabo nyene kuberiki dushobora guhaguruka ngo tuvuge ngo Imana ishimwe yakijije no mugore eh urazi ndazi bitagenda neza kuri wewe urabizi nk'uko nanjye ndabizi Imana yashobora kubimbarira ubu rero hamwe no bikubarira ibyo byo gufasha urwaye imitsi itagishobora gukora neza Niwize n'umutima wawe wose nugende nugira kwizera wakize mushiki wanje urize n'umutima wawe wose mwiza njya Yesu Kristo genda nukire urize n'umutima wawe wose nugira kwizera mushiki wacu wakize mushiki wanje urize n'umutima wawe wose mwiza njya Yesu Kristo genda nukire uko niko Imana yavuze ibimetso bizokurikirana abizera mwiza njya Yesu Kristo nugende wakize amen Mbegurizera mwizina rya Yesu Kristo ko umugwanizi umugwanizi nave muri no mwana amen nukire urashaka gufungura kuno mugoroba ni wibagira ingwana zawe z'umushishito ubu wakize muriza n'imitima yanyu yose murabona nimufate inkebu zigira gatandatu iziye inkebu z'itanu mu gice ku ruhande nimugira ukwizera umerewe gute hamwe no kubwira ego cyanke oya wo vize uko biri kose ikivyimba ufise urizera yuko wakize nugira kwizera nimuze mufite kwizera mu izina rya Yesu Kristo nimukire amen urizera gamwe ne data mu izina rya Yesu Kristo ndakuramitsa ibikubiganza ucukira amen niwizere muri kano kanya urizera gamushingana mu izina rya Yesu Kristo nukire Mu izina rya Yesu Kristo nukire. Nivyo. Mu izina rya Yesu Kristo nugende wakize. Ingo mushikanje. Ugusiga kwa mwe muyera kuri ngaha. Ibitangaza biko birakoreka. Heraba mu izina rya Yesu Kristo nugende wakize. Urizera kamwe ndata. Nukire. Oh, esicho mukizera. Ibintu byose birashoboka ku urizera kamushiki waje n'umutima wawe wose niko bimeze amen yamaze kuvyakira kubihabwa niko bimeze nibaza yuko cyo bari gitutu ariko yamaze kwizera nivyo sindakuzi nawe ntunzi ntituzinanye ariko Imana irakuzi iri hano kugira ngo ushobore kugufasha mbe kuravyizera akanyaga to hari ikintu giheje kuba muri nokoraniro ahantu hamwe nivyo nimwizere rero hano nimwizere ubabara mu mugongo nutahe imuhira wakize ingo nimuze ngaha mwizeye urizeraga mushingana mu izina rya Yesu Kristo nugende ukire ingo Ukene ndakubwire ibiriko biragushikako uraza kwizera ingwara ugwaye abagore irakuvuyeko nugende neza cyane urizera yuko Imana gukijije ishavu ufise nugende wakize niwize n'umutima wawe wose urakeneye kubohoka ingwara y'umushishito nugende mu izina rya Yesu Kristo nuwakize urizera n'umutima wawe wose ingo mushikanje mu izina rya Yesu Kristo nutahe wakize ndavumye wa mugwanizi yagire nabi uno mwana mu izina rya Yesu Kristo nusohoke niba wizera biraza gukoreka mbega urizera mu izina rya Yesu Kristo yakize ndumva umuyaga uri kuraza uva hariya. N'umugore yicaye hariya, imishatsi yirabura cyane, agwaye igituntu. Urakomega mushikanje, sindakuzi ariko wagwiriza kubunzi kuko warigeze gukira igihe wari hari Fort Wayne muri Indiana mu ishengero. Haleluya, ijya mana nyene yarazi byari ko biraba kiriya gihe, irazi n'ibikoberaho muri kano kanya. Ubu rero ugwaye ikivyimba, uko niko ragize wakize. Haleluya, ndabasabye ndabahantu yubwira ngo mwizere. Abantu benshi barizera, nimwizere Imana. Urizeraga mushikanje mu izina rya Yesu, nugende kandi ugira amagara meza ku bw'icyubahiro cy'Imana. Urizeraga mwene data mu izina rya Yesu Kristo, nugende kandi ugira amagara meza. Urizeraga mwene data mu izina rya Yesu Kristo, nugende ugira amagara meza. Mushikanje, urizera mu izina rya Yesu Kristo, nugende kandi ugira amagara meza. Urizeraga mwene data, nugende kandi ugira amagara meza mu izina rya Yesu Kristo. None urizera ku bw'uyu mwana, ndazi yuko yavutse, ariko ivyo nacyo bisigura umugwanizi no yakoze ibintu bintu. Urizera yuko muri kano kanya ndavumye wa mugwanizi mu izina rya Yesu Kristo, uyu mwana nagira amagara meza. Uravyizera mushiki wanje mu izina rya Yesu Kristo, uyu mwana nagira amagara meza. Uravyizera mu izina rya Yesu Kristo, nugira amagara meza. Urizera mushikanje, ubu turi mu gice cy'amasengesho akanya gatoyi. Murizera n'umutima wanyu wose, Imana niyambwira ingorane ufise uraza kwizera. Icya mbere ni amaso yawe, amaso bari karononekara, ni by'ukuri. Ariko sicyo kintu nyamukuru, ugwaye ikivyimba kandi kiri mu mushishito wawe, kandi n'uruwino. Urashobora gusubira muri irindwa kandi ukagira amagara meza. Nimba ushobora kwizera, byose birashoboka. Murabyizera? Uno muni ujya muni yicaye hajya aye yasenze, ababajwe n'umwana wiwe agwaye, umwana wafite igitoboro kiri mu mutima wiwe, ajya ava muri satano gatinisi. Ni mutahi wanyu, umwana we yakize. Haleluya, n'ubushobozi bw'Imana yacu. Ni mwizere Imana. Wundi mugore yicaye hariya ajava i Memphis, Tennessee, nabonye ari karasengera umukobwa wiwe. Ni mwizere Imana. Ndiko ndarondera umugore umwe sindamubona, ari hariya ahantu hamwe ari karasenga. Mana nukore ikintu gituma ambona. Hariho umuntu afite kwizera, afite ingorane y'ingwara y'umutima, agwaye na diabete. Izina ryiwe ni Madame Wells. Nugira ukwizera Imana, sindamubona. Nivyo mushikanje, ukwizera kwawe kwagukijije. Ufise ingorane nyinshi mu muryango wawe, ntiwigize uronka ikarata yo gusengerwa. Urafise mwene so afise ingorane y'umutima, aracyari muto kukurusha kandi ntarakizwa. Ndabona igitutu kiri kuri we, uko niko rahagize. Urize n'umutima wawe wose. Inkebuzo igira gatandatu irikirakora neza muri wewe, muri mwebwe. Rero nimurambikane ku ibiganza. Ewe Mana muremyi w'isi n'ijuru, nurungike mwemu wawe muri kano kanya, ukize umwe wese mu nyonga zawe mu izina rya Yesu Kristo. Muravyizera? Ni bangahe bashaka kumenya Yesu Kristo, Yesu nk'umukiza wabo? Nimuhaguruke. Wewe Imana iguhezagire, Imana iguhezagire, Imana iguhezagire. Ni by'ukuri, ni byiza cyane. Ni bangahe bakeneye kwakira mwemu yera? Nimuhaguruke. Murashaka kwakira umwatsi wa mwemu yera? Nimuhaguruke. Ndabasabye muhaguruke, ni benshi mu izina rya Yesu. Nimba mwaje muri mvuga kuri mu mutima, mucha mwuzuzwa mwemu yera, mukizwe ibyaha byose. Murashobora kujya mu gikorano cy'amasengesho kuno mugoro wa muciye hariya. Abizera bose ko mushobora gukizwa kandi mukuzwa mwemu yera. Nimuze kandi muraza kubuhabwa. Nimba hari umuntu hano wo mu ishengero ryanje igeshe zone vira tararonka mwemu yera, mwenda ta Collins n'abandi mwese, mwebwe mwese muri mumba muri kano karere, nimuze. Ni wo mwanya wo kuronka mwemu yera muri kano kanya. Nimwinjire imbere, nimusubire kuva muri no nyubakwa gushika mu muronze. Nimuze muri kano kanya, abanyavyaha mwese nimwinjire, nimuronze Imana kwa gakiza kanyu. Icho nicho mukeneye gukora ndabasavye umuntu wese umugore wese n'umugabo wese mwe munyonga z'Imana mwegwe mugwaye niba hari kintu kidaneza muri mwebwe ndabasabye mwizere mwami Yesu Kristo mugengere n'abasengere muraza kubikora nibangahe banyemereye yuko baza kubikora hamwe Imana yoshora kumubushobozi bwo kubona impemu ivyimpemu ndabibabwire sinshobora kubakiza mwaramaze gukira Yesu yaramaze kubakiza igihe yabapfira nimureke inkewu zigira gatatu ngwipfe ariko nimureke ibe nzima ikore muravyizera muri kano kanya hano mwebwe nkishengero tuduze ibiganza byacu ku mana dusenge ewe mana mwami mana yacu ntureke buno butumwa ubugenda atacyo bukoze ubushobozi bw'Imana ntibube imfa gusa icoma Imana yo mwijuri kamanura ubushobozi hanyikemeza abantu wa mugwanizi narekura umuntu wese agwaye cancer ikimuga cyose umuntu wese agwaye leucemie ndabisavye biciye mu mpano nahawe n'umumarayika ndayihawe kubw'umubiri wa Kristo ugukira ingwara twamaze kuguhabwa Satani nusohoke ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo mwebwe mwese mwemeye Kristo nk'umukiza ibitagenda neza iwanyu ibyo ntacyo bitwaye nimba mwizera Imana nimuhaguruke mu mwemere mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ibahezagire nta bindi ni byiza cyane rwose